Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga araheze imyaka 53 Burundi uvuye mu ntwaro ya cami mukaja mu ntwaro ya Repubulika hari ku igenekezo rya 2018 y'ukwezi kwa 11 mwaka w'1956 igihe umusirikare w'ipete rya Kapitaine Michel Micombero yakura ku ngoma umwami Ntare wa gatanu. Perezida Micombero yatwaye Burundi gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mwaka w'1976 nyuma yaho akuriye ku butegetsi muri kudeta na President Jean-Baptiste Bagaza. Mu kiringo cy'imyaka 10 yamaze ku butegetsi, Burundi bwaraciye mu bihe bigoye bitari bike, aho ubumwe bw'abanyagihugu bwahatosekariye, hakaba kandi harabaye n'ubwicanyi bw'agahobera umunwa mu gihumbi 1972, bamwe bavuga ko bwari ubunyabwoko. Ubwicanyi bwabaye nyuma yaho ingoma ya cami itembagarijwe hamwe n'urwanko rufatiye ku moko no ku ntara rwakurikiye ntibyari bwaboneke ku ntwaro ya cami yabanjirije intwaro za Repubulika zagiye zirakurikirana. Mbega ibintu byatumye Abarundi batangura kurabana ingwe hisunzwe amoko n'intara n'ibihe ku bwanyu. Inzira mbi Abarundi batari bake bafashe yo kubiba inzankano n'amacakubiri mu bonse rimwe n'inzira ishobora kurangira mu kuri ibibazo byose. Rero uyu munsi duhewe duhishije ko turi kumwe na Ambasaderi Guillaume Rosovio, umukuru wa kanama k'igihugu kajejwe ubumwe bw'Abarundi, akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga Parti Monarchique Parlementaire. Niyo neza Ambasaderi Guillaume Rosovio.
Niyo neza Frederic.
Murakome ngaho.
Namahoro, namahoro.
Ego me tu tarinzere gutesha kanya banywanyi radio Ijwi rya Amerika bariko baratwumviriza mu mugambwe umwami n'abagabo abagendera banga MP PMP imyaka 53 irangiye umwami akwiye ku ngoma mwayibutse gute?
Iyo myaka 53 iheze intwaro y'umwami isenyuwe nivyo imyaka ibaye myinshi mugabo twawibutse mu mugambwe wacu tubandanya igikorwa tusanzwe turiko co gutsimbataza umugambwe w'umwami n'abagabo kuko wemewe n'amategeko, kuko wemewe n'ibwirizwa shingiro. Hanyuma rero tubandanya ibikorwa dusanzwe dukora kandi twitegurira amatora y'2020 n'indi migambwe yose iri ku rubuga. Ni ukuvuga yuko iyo tariki twebwe atari itariki y'umunsi mukuru canke y'iki, ahubwo idushiramo inguvu nyinshi zo kugira dukore umugambwe utere imbere, hanyuma uzoronka abaserukira benshi muri guverinoma.
Icyo gikorwa kigeze he? Muramaze guhitamwo umuntu azoserukira uyu mugambwe mu matora? Muramaze no kwiyandikisha?
Ego icyo wamenye ni uko umugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga ni umugambwe uzoshigikira umukandida uzokwitorera wonyine. Ibyo bose agaseseshwa rumuri turamaze kubyumvikana, hanyuma ibyo kumwerekana nabyo nibaza yuko hataragera yaragera kuko imigambwe mike imaze kwerekana aho bazoshira imbere bakwitoza ku ruhande rw'umukuru w'igihugu uko amatora twimirije mu mirongo ibiri n'amatora ya hose n'amatora bazotora umukuru w'igihugu tugatora abadepite tugatora abasenateri tugatora tugashiraho abamusitanzere tugashiraho inama za komine nuko uvuga urumva yuko ayo matora ari amatora mu gifaransa nuvuga nti des elections generales izo tuma dusubiramo turonka abaduserukira ku nzego zose z'Uburundi nuko uvuga yuko hari amatora akomeye cyane nicyo gituma rero ubu amaliste tuzoshiraho iki kibanza cyangwa kiriya cyangwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yaragera ko tubyerekana kandi noneho sitse twenyine n'imigambwe mike cyane imaze kubyerekana mugabo mukwiye kumenya yuko turiko tubitegura
ariko murazi ko igihe gisigaye atari kirekire cyane rwose nk'amezi atandatu cyangwa yari munsi y'indwi gutyo mbega umugambwe wanyu wa umaze kwandikwa
ego umugambi wacu uranditse kuko uremewe n'amategeko nereka ndakwibutsa iyo umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagendera banga uva kuko umenga bisa n'ibigutangaje yuko umugambwe w'umwami n'abagabo ukora ku mugaragaro muri repubulika y'uburundi kandi ari umugambwe ushyigikiye igarukanwa ry'umwami uwo mugambwe rero wavuye muri amasezerano y'Arusha yasinywe ko n'abapolitisi bose uvuga uti iryo tegeko ry'Arusha ryavuze riti mu gihugu cy'Uburundi imigambwe yose ifise ibyiyumviro bitandukanye ibwirizwa kuronka uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro n'umugambwe userukira umwami ubwirizwa gukora kuko barumvikanye bavuge bati noneho umwami mukuva ku ngoma nta matora yabaye nta referendumu yabaye byabaye ibintu y'igikenyi ni ukuvuga yuko ntababajije abarundi bati rero reka tushiremo n'imigambwe irwanira ukugarukana umwami ibeho nicyo gituma tube turiho dushigikiwe n'ibwirizwa shingiro rikomoka kuri ku masezerano y'Arusha niyo tuva rero
ibintu uyo mugambwe wanyu wowe umaze kurangura byo bizeza ko abanyagihugu bazowuca inyuma ni nk'ibi
sinakumvise neza ikibazo wambajije
ibintu nk'umugambwe wowe umaze kurangura kugira ngo mugire akizera ko abanyagihugu bazo shigikira
imaze shumaze kurangura ibintu bitari bike ni ukuvuga yuko dutanguriye n'icyo cyiyumviro cyawo ufise ata wundi mugambwe bigisanga icyo cyiyumviro cy'ukugarukana umwami nk'icyo cyiyumviro n'icyiyumviro nibaza yuko abarundi batari bake bagishyigikira kuko biramaze kugaragara yuko iyo ntwari y'umwami yariho kuva kera yari amaze ibingana bitatu cyangwa bine yakoze neza yakoreye neza abarundi yagumanye abarundi baguma mu mutekano bagumana ubumwe ntibajyana ntibagira iki hanyuma kuvaho intwaro ya repubulika iziye mu 1966 n'imbere yaho gatoyi bari batanguye yarabonetse yuko abantu baciye batangura kujyana bapfa ubutegetsi abandi bapfa ubwoko bagira ibyo rero nta byariho muri icyo gihe cy'intwaro y'umwami
ku bwanyu ikintu cyo bacaratumye abarundi bacanamwo indyane zifatiye ku moko eka no ku ntara n'ikihe inyuma yaho intwaro y'icami ikuriwe
jyewe nibaza yuko ibyatumye abarundi bacanamo bajyana muri izi ntwaro za repubulika bishobora kuba biva mu bintu byinshi mugabo jyewe nibaza yuko icya mbere kifatiye ku kahise k'ibihugu byacu dusangiye akahise aha jyewe ni uguha akarorero yuko uburundi bwacu bwagiye mu gihe cyo kwikukira mu mahoro ntangere amoko yose afatanye mu nda ariko ibuka yuko i Rwanda igihugu cari ko kirasha hanyuma hafata ubutegetsi dufate ubwoko bumwe n'umugambo umwe I Rwanda mugabo aha mu Burundi twaciye tuguma dufatanye mu nda mugabo iyo yako karanda koba karadutse kavanye ni mvuge nti koba kaje kavanga I Rwanda canke karagiye no mu mitima y'abarundi bamwe bamwe hanyuma rero icyo ako karanda rero kukura ba ubwoko kagomba mu mwikaza karaduga kaduga mugabo iyo ntiyo bimbo yonyene kuko n'igihe twaje twikukira naho koba kariho umwami n'abagabo wiwe barashoye kugasubiza hasi mugabo rero intwaro za republika zije harabaye ukuntu aha mu Burundi wacu ubwa mbere izo ntwaro ntizabaye zikerekana yuko zishyigikiye ubumwe n'ukuri kuko haragiye harajamo ibintu terekeye kwisunga ama y'umuntu apfa intara
ibyo bibazo by'ibintu bishobora kuba byaratumye inzankano canke amacakubiri aduga nk'uko mubivuze turazigarukwa ko ariko iyi mbere yaho nagomba duhe ijambo umunywa wa nyuri radio ijwi rya Amerika ni kumana muriyo neza
ya kuje ya Amerika
mwiriwe neza muri hegandi kumana
esa jewe ndi nandi mu nzira ni mu nzira ya Nyarugusu mu sa Tanzania
aho vyifashe gutenya Nyarugusu
Nyarugusu umutwe ariko gusa kuba umutekano wacu tuguma turi mitwirukano sur mu gihugu cacu gihugu cacu dufite amahoro urumva igihugu ca Tanzania kitoroheje kiba turiko kiracirukana umwanya ku mwanya gusa ntiturafata natwe icyemezo cy'ukugenda twiteze ko azana imodoka zacu tupakira ku nguvu akabona kudutwara
bo barabahaye isango n'umunsi bazobatwara
batubwira ko twogerageza tukabavira mu gihugu twagera hakiri kare tukiri beza uko ibihano niko biratorera kudufatwa ko atari byiza bitabereye cyane kuri twebwe
none ikintu muri ko murakora kugira ngo habe nk'amashyirahamwe abafasha kuri icyo kibazo gihambaye n'iki
ngiye muzi gatwebwe sinzi nangu kugira ngo niyibe nishobore kubatelefona mwebwe n'ahandi gusohoka n'ingarambi kigishoboka n'amashyirahamwe menshi asanzwe adukurikirana n'abatanzaniya nyine kandi urumva twebwe dusa n'abahunze duhumbira mu gihugu cy'abantu batatu ushaka urumva cyangwa duhumbira mu gihugu cy'u Burundi birasa kuko ingingo zifatwa ku bategetsi babaje muri Tanzaniya igihugu cya Tanzaniya cyakiri kuzikorera ku buryo butuma twebwe umutekano wacu utifashe neza kandi haguma ariko yavuga n'ubwitsanyi bukorerwa twebwe impunzi inyuma y'ikambi
akamumotera n'akahe none
akamutekera twotera amashyirahamwe ajijwe agateka kazina muntu yo kwera ukurikira ingeto mu maso akaraba amabi ariko arakora impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania
ego tugarutse naho ku kiganiro turi ko mu bamufise icyifuzo icyumviro canke ikibazo mubaza umutumire wacu mu kiganiro cacu cy'umunsi cerekeye cyane cyane imyaka 53 irangiye intwaro ya cami ikuwe mu Burundi
murakoze cyane kuri iki kiganiro muri kumuganiriza umutumire ahanini kiba cyaraba ejo yacu intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi yari intwaro isanzwe ifatanye mu bahutu abatutsi abatwa hamwe n'abaganwa bose bari basanzwe bari ku rugero rumwe ariko tumaze kwinjira mu marepubulika baca bica abami bahonya agateka k'abami hacakwekera kuja izi ntwaro z'ubwoko abatutsi bafashe igihugu baracimiza abahutu barabonona abahutu bamwe mbere no kwiga biranga uwize yagiye mu buhungiro kugira ngo abone ukuntu yiga intwaro z'abahutu bazikije ngo zirashyikiriwe abahutu bo bakibaza gusubiza mu mwuko abatutsi ibyo bakoreye abatutsi barangazwa abatutsi baricwa abatutsi nta jambo bafise mu gisirikare baguma bafungwa ari wo wese uri umututsi nta mutekano bufise twumvikane yuko izi ntwaro zigomba ziriko ziraba ni intwaro zo gusubizanya mu mwuko rero n'ubu rero kana inwaru ya chane kundi kwasi ukiko wa kuzuru na wanyune asura kwenye buku yu marimu ndaji meza yuko na wanyana huya kwa mwesi hata wuzi nukupila ngu azo drongo ligi ukuteza yobila gile kwa mwabia wani lako ya ndazi kuu ayo muzigo ni mbele iwe na alika kuhigwa na duwe enda tuwebo mbugu sa uchuru hundi ikisoga uka na mahoro ni imana yu nini mwizuru mwakoze sana
mwakoze ndi kumana ambasador Ruzovio mwagiricho mwuzi ku zimwiro ushikirijwe na Ndikumana
oya nukuri Ndikumana arafisi ibintu yavuze bikomeye kandi byiza cyane mugabo nditoku matu abantu bihebuye nibishoboka ko tubihebura kuko igihugu cacu c'u Burundi ni igihugu kizobaho tuzogisigaha tugisigira abana bacu nabo bagisigira abana babo ni igihugu cabaho ibinjana n'ibindi kandi gifise kazoza none rero kuguma tuyibaza ngo nta gishoboka ngo ibyo Ndikumana avuze ati kwihorana kugirihe tubwirizwa guhagarika kwihorana ndushobora kubananya iyo nzira avuga ati imana niyo nyine nibishobora Ndikumana namenye yuko imana ko bigenda kose imana irafashwa tudafashije imana nacho tuzoshika ko nejo hashobora kuza ibindi tutazi nico gituma rero atakwihebura tugira abo bahutu yavuze bihora abatutsi abo batutsi yavuze bihora abahutu harageze ko tuja hamwe tukabahamagara tukababwira tuti iyo siragi tubwirizwa kuraga abana bacu nibyo batwarabibonye twebwe byaradushikiye tubwirizwa kubihagarika tukaja hamwe tukumva yuko iryo horihori atari rishobora kudushikana nicyo gituma rero mvuga nti jewe mvuga ibyo mfatiye ku kahise kacu keza kabayeho none igihugu gifatiye umushinge w'amahoro n'ubumwe twamanye ntidushobora kugerageza kubishyira mu Barundi data abantu nkavuga ndi abakuze nkeka bagifise amasanamu mabi n'ibiki none iyo Ndikumana abana biwe ashobora kuraga ntibishoboka
ariko mushyira Ruzovio intwaro zose zagiye zirabisikanya zashira imbere ubumwe bw'Abarundi icagoranye nibaza ko gushira mu ngiro ubutumwa bashikiriza ku bwanyu ikintu gituma ubwo butumwa bwiza bw'abategetsi budashirwa mu ngiro canke abo bategetsi nyine batabushira mu ngiro niki
hariho burya hariho mu bintu bya politike hariho hama hariho ibintu by'imvugo n'ibintu by'ingiro ntushobora kuguma uririmba ubumwe canke iki utabushira mu ngiro kuko burya umurundi wese ahari aragushinga idisho natacha kubwira harabona ibiriko biraba igituma rero ibyo bintu bimeze byabaye gutyo nuko habuze kubishyira mu ngiro ubumwe ukabukura mu ndirimbo ukabukura mu masloga ukabushyira mu ngiro bikaboneka yuko ubwendera bo umutegetsi ubukwiza mu Barundi bose kandi ubasaba nabo bagire nkawe nicyo gituma rero ayo masezerano y'ubumwe yabaye niki yamye atajyanye na gatoyi n'imibereho y'Abarundi uko twabanyeho harabuze ikintu cyitwa gusangira hamwe usanga abari ku butegetsi bariko barigungirako abandi bafana inzara ibyo byabaye imyaka myinshi cyane kuvaho Repubulika izi
ibyo bibazo byose turabigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi Innocent mwiriwe neza Innocent matwumva
aho muraho Edirwema
oya ni Frederic Mundikije muri hega Innocent
murakoze cyane
yego muri hehe
ndi Kigali mu karere ka Nyarugenge
akandi kazina kawe ninde akandi kazina ninde
nitwa Ntezimana Innocent
Ntezimana murafite ikibazo murafite icyumviro tuko tuvuga cyane cyane ku myaka 53 irangiye intwaro ya cami mu Burundi ikuwe ku butegetsi
ya murakoze ni igitekerezo nagira ngo ntange ndetse n'ikibazo akenshi tujya tubona ko ingoma ya cyami yari ifite ukuntu yayoborwaga, ariko aho imaze kuviraho urabona yuko ubutegetsi bw'u Burundi mbese harimo ababugiyemo bashaka wenda kugira izindi ndonke bikuriramo, kuko kuvaho ingoma ya cyami ziriyemo nta navuga ko nta mutekano nta mahoro u Burundi bwigeze bugira, kandi kugeza na n'ubu biracyagaragara. Aba nabazaga umutumirwa se hakorwa iki kugira ngo iyo ubutegetsi noneho repubulika igire ihe umutekano abaturage, dore ko iyo bigeze mu gihe cy'amatora usanga niho ibibazo bikomeye cyane. Ariko iyo urebye ku ngoma ya cyami, ingoma ya cyami yari ifite ukuntu iyobora, navuga ko u Burundi bwari bufite amahoro nta mijyane yari ihari, ariko noneho aho repubulika izi niho ubona ko hari itandukaniro riba rikomeye. Nkabona ko harimo abayobozi baza bashaka kugira indonke bakuramo, bashaka kugira wenda kuba ntibaje ku butegetsi nyine kugira ku nyungu zabo bwite. Ese u Burundi bwo burabibona bite? Babona icyo kibazo kizakemuka gute kugira ngo Abarundi ubwabo bagire amahoro? Kuko iyo umuturage adafite amahoro n'abayobozi ubwabo ndumva nta mahoro baba bafite, ariko cyane cyane umuturage niwe wakagombye kugira amahoro cyane.
Murakoze Inosa Ntizimana, mucyenahe.
Murakoze, ndabashimiye
iyo minozo viyo, ibibazo bihambaye cyane rwose bishikijwe na Inosa Ntizimana. Inyishu kuri izo bibazo, hari n'ikindi kibazo cyaba gikomeye kivuga ati mbega ubwo igituma nkuko avuze ko ama indyane ziba cyane cyane mu matora, imbere y'amatora, igihe cy'amatora cyangwa nyuma y'amatora, igituma abarundi batacanyemo kubera hoba hatari amatora atatunganye cyane rwose ku ntwaro za cyami?
Murakoze. Oya, muri iheze rwose muzehe amatora mu ku ntwaro y'umwami yaraba ukuri kwami. Niwibuke yuko mbere n'igihe umugambwe y'Itrona utsinze mu 60 cyavuye mu matora y'Abarundi,
ariko harabaye ubwicanyi
murazi. Oya, igihe y'Itrona itsinze igatsinda by'amigambwe yari kumwe na PDC nta bwicanyi bwahabaye. Igihe habaye amatora inyuma ya independence, igihe batora abadepite ba mbere n'ababurugumetri ba mbere, kwicanyi bwabaye. Igihe batoye mu 65 mugabo bigaca bituma icuka kibi cyamaze gushyirwaho gitangura gukora. Nukuri jewe navuga nti amatora mu gihe cy'umwami yarabaye, kandi yabaye Abarundi bafatanye mu nda, icyo ntawo giharira na gatoya. Erega amatora burya hamwe bahora bavuga bati amatora aya umuntu atora ikiri ku mutima, niko byagenda muri icyo gihe. N'ubu rero icyo dukwiye mbere gutora ko nk'umuti umugenzi wacu ya Inosa yabajije ati okogwa iki? Ni ukugerageza yuko amatora aba mu mahoro, ni ukugerageza yuko ayo matora tuyahagararira, umuntu agatora neza ikiri ku mutima ciwe, hanyuma abatowe, kandi icyo rero ni ikintu gikomeye rwose gusumba ibindi, utowe agatorerwa Abarundi bose. Ntasubire kuyumvira ngo jewe ntorewe umugambwe mvuyemo cyangwa ingiriki, amenye yuko amabanga ari ku bitugu byiwe, ari amabanga y'Abarundi bose n'abatamutoye. Icyo ni cyo gikuru. Naye ahandi mbere urabye amatora n'ubu jewe sindu nta namwe ndumva mu Burundi bavuga ngo amatora yabaye nabi, kito ko yabaye neza. Mugabo rero igikomeye n'uwo yatowe igikuru atwarira bose.
Hariho bavuze mu 2010 ko amatora agenze nabi, ayo matora ntibavuga ko yamagenze neza igihe cyose, ibyo byarabaye kandi no mu 2015.
oya jewe narikunda vuga matora ka matora ariko cyo simbona mbega mu biro na 15 uri kuravuga irigeragezo ryihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu matora
ariko abantu
ntibiratandukanye
abanyapolitike batavuga rumwe na leta ntibashimye ikintu ariko batunganye
guhirika ubutegetsi bobo bamaho urumva murabo jewe nibaza yuko mu 2015 siwonyibutse muri ucenye nibuka yuko amatora atanuze atangorane zabaye mu matora y'2015
icyo twariko turavuga nuko hari abanyapolitiki bavuze ko batayajamo kwatunganijwe nabi
ibyo nabyo burya burya nkundikije abapolitisi n'abapoliticien mu gihe inyungu ziwe abona zitubahirije cyangwa abona yuko zizoneshwa uyu mupolitisi ntabura ahacisha kugira ngo avuge yuko bitagenda neza jewe ibyo mpora ndabibona mu bihugu byinshi rwose byo ku isi byinshi aho amatora ageze umupolitiki aca sokora avuga ngo kubera ibi n'ibi n'ibi ngo jewe ndabonye yuko amatora azokwibwa hanyuma cyangwa ngo amatora atazobaye mugabo rero bamubaza ibyemezo afise ugasanga nta bintu umwe ugasanga
uriko muvuga ko umugambwe abagendera banga PMP izo bitazoshobora gushika
sa
muri ko muvuga ko mu gihe muzoje amatora mukabona muta yatsinze bitazobashikira mugambwe PMP
twebwe turaba abantu abagendera banga bo muri PMP turakunda igihugu nico nakebuye na Ndikumana ndamubwira nti ntidushobora guta amaboko tukavuga ngo nta kizoshoboka mu Burundi twe tutabishoboye jewe ndivuza yuko abana bacu bazobishobora umugambwe PMP wacu umugambwe w'umwami n'abagabo kuzoja mu matora uko bigenda kose ayo tuzoronga azoba ari ayo kandi tuzokwisunga uburyo leta yashyizeho kugira ngo ducungere amatora imigambwe yose irafise uburenganzira bwo gucungera amatora igatanga abantu bazoza kuyicungera umugambwe wose urafise uburenganzira bwo kwitura sendi n'izindi nzego zayo iyo ibonye amatora igomba kumera nabi nicyo gituma twebwe mu bagendera banga atangiye ka tuzoyitaba nta kuyumvira ngo ntituzoyitaba tuzoyitaba hanyuma tugaca tugerageza kurondera abanyonyi benshi badutora
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gérard mwiwe neza muri hehe Gérard
ndabumva
muri hehe
mperereye i Kigali mu Rwanda
kandi kazina ninde
nahoze nkurikirana nanjye
yego
ariko
you have 94
Gérard muratwumva ndibaza ko umurongo wa Gérard usa n'ugiye reka tugaruke kuri ambasaderi Guillaume Rousseau agire cyane cyane icavuze ku byerekeye aho umugambo wiwe uhagaze ku kibazo cy'umutekano mu Burundi mbega umutekano wifashe gute muri iki gihe mushya ntahe Rousseau
umutekano muri rusange twebwe mbanje kukubwira yuko imigambwe ikorera ku mugaragaro ikorana n'amategeko twama tugira inama rimwe mu kwezi turi kumwe na nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu hagati y'igihugu naho abaguverineri bama bagirisha inama abantu bo mu migambwe yose ikorera muri ayo maprovensi hanyuma hariho ikintu cyabaye bashizeho cyerekeye gucungera umutekano mu ntara mu makomine no ku bucimbiri aho imigambwe ikorera ngaho bayisaba ngo irungike abantu bayijamwe jewe uko mbona numva mu nama jewe njamwo y'umushikanganje wo hagati avuga ati mutekano mu Burundi urakwiye mugabo hariho ikintu giheruka kuba cyahungabanye hari igitero cyabaye itari mu madi mu ijoro y'itariki 16 y'uko kwezi guheze cyavuye Rwanda hanyuma kirahungabanya umutekano hariya amaje ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda icyo carabaye kandi na leta yarasohoye itangazo bigerekana kandi bibitera ibyatsi kandi na twebwe ni ukuri icyo gitero ka mukuru w'umugambwe na jewe ndayiteye ibyatsi ni igitero kibi cyane cyabaye kitumvikana ariko icyo nagomba kukubwira yuko uko twebwe amaraporo turonka yose mu gihugu cyose mu butu yuko turavugana hose hari amahoro nta na hamwe mu gihugu cy'u Burundi uno munsi turiko turavugana hatari amahoro
egome icyo kibazo cy'umutekano turakigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Jamala mwiriwe neza Jamala muratwumva
yego ndawumva
uje ahantu hatari urwamo kugira ngo dushobore kukumva twumve ibibazo byawe egera kure hari aho muri hari urwamo
ubu muranyumva neza
yego ubu ni byiza duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo cy'imvuyo
okay cyumvira cy'ambere cyari uko mbona yuko bitari bikenewe uko hadiyo ntwaro ya Republika kubera nta
muri ko muvuga intwaro ya cami
na
muri ko muvuga intwaro ya cami
ndiko ndabumva neza
muri ko muvuga intwaro ya cami cyangwa intwaro ya Republika
ni ku ntwaro ya Republika
yego
kubera ku ntwaro ya cami nta ngorane nk'izi zari zihari nta ntambara nta kizari bihari nta murundi yagwanye undi murundi nk'uko tubibona ubu rero nk'uko barondera nk'abantu baba baragize uruhara mu bwicanyi kanaka bari bakwiye no kuraba uwatembagaje intwaro ya cami nawe leta ikamwitwarira canke abari bagize intwaro ya cami bakamwitwarira kubera yarononye ibintu byinshi cane ico n'icyifuzo c'iwanje
murakoze Jamale reka tico cyimfuzo cawe umushanaherozovyo agire ico kivuze ko umushanaherozovyo Jamale avuze ko turetse n'abagize ubwicanyi eka nakuye intwaro ya cami bakwiye gukurikiranwa bagakwitwa intaye mu gahanga icyo cyumviro mu kivuga kwiki
ndamushimiye Jamale kuba atanga icyumviro nk'icyo burya intwaro y'umwami yanga igeragezwa mu bihe bitari bike nimwibuke yuko umugani wa Rudoviko kwa Gasore yagandaguwe kandi mwibuke yuko aho turonke intwaro yo kwikukira byagiye biragorana rwose gushikaho n'umwami batuma umwami mwambutsa nico mvuga batuma yari yagiye kwivuza akarwe ku muhungu wiwe nawe bakamwirupa bagaca bamugirira icyo twakwita mu gifaransa kudeta umwami yamaze kwimikwa ntare wa gatanu muri uka yuko mu nyuma amaze imyaka ari yarahunze bamuhandanduye iyo yari yibereye bamuzana inyu mu Burundi kugira bamwice baca bamugandagura mu 22 ni ukuvuga yuko icyo cyumviro Jamal avuga birajyanye rwose n'ibyiyumviro ubu inzego zitari zike ziko zirashyira ahabona nk'ubu turafise umugwi witwa umugwi severe komisiyo nasiyonale de verite rekonsiliyasiyo uwo mugwi uri kurarondera ibyaha byagiye birakurikiranwa rero ndazi yuko hariho abantu bamaze gushingisha imanza be nizo sinavuga yuko hari uwashingishije urubanza avuga ati abo bantu batembagaje intwaro y'umwami tubashengeze mugabo icyumviro Jamal avuze jewe n'ukuri ndacumvise kandi ndagishimye kuko urazi neza amabi twagiye turaronka yavuye aho hantu hamwe kandi ntiyaciye mu matora, ntiyaciye muri referendum, ntiyaciye muri demokrasi, ariko abantu bagaca bagenda babigendera ko nicyo gituma icyumviro cya Jamari yewe nzobishikiriza.
Yego, mbere icyumviro numva ko mushima cyane rwose.
Reka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Desire, mwiriwe neza?
Alo, mwiriwe?
Mwiriwe, muri hega Desire?
Bujumbura.
Ah, kandi kazina kawe ninde?
Mukundwa.
Mukundwa, duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Yego, reka mpande bashimire ko mushobora kumva kanya gushiriza icyumviro no kugira icyo mbajije.
Yego.
Reka mpande nkenguruke ko mwa tekanje ikiganiro nk'icyo gifite ishingiro ryiza ryo kumenya kahise cy'igihugu.
Yego.
Muri rusange mu byo twahize ku ishuri baratubwira ko intwaro ya cami yo batangukiye mu 1904 gucyongera na 4 gucyo mu ntango uduga n'ihindi mugabo ntibatubwira neza ati mbega mu ntwaro za kahise za cami ho byari byifashe gute ufate ku ntwaro za republika uno munsi mugabo rero cyo kibaza ati mbega ni igiki cyatumye habaho gukuraho intwaro za cami mbega intwaro za cami zo zikuweho abari bakuye izo ntwaro bo bari bafite ishingiro nyabake muba barashyize ko gusa rero ikintu je mbona harakwiye gushyiraho no kwandika neza kahise k'igihugu kuvaho Burundi bwiswe Uburundi Uburundi bwa nyaburunga bubayeho abakiri bato bagasoma neza bakiga mbega kahise k'Uburundi kagenze gute ibyo mbere byo nafasha uno munsi aya matata ya cankariya abantu bamwe n'abandi bitwaza barafatira ko kuko usanga ari bakoresha kugira ngo biyumvire ko boshika kuri iki cyanye kiriya hanyuma igihe naco abashoboye kuba barashyizeho Repubulika yabari biyumve gukura intwaro ya cami ikaba yari yakuyeho bafite ibintu bibi bayikuraho nibaza ko uno munsi n'ibi by'amarepubulika bitaba ariko bidutwara muri ibi ubu rero mbere hajemwo n'ibya demokarasi usanga bitugura jembe ndabona neza ko intwaro ya cami n'ibyo demokarasi yari ihari ariko usanga kora ko batayitubwira neza uno munsi bamwe n'abandi boshyigikira ko habaho intwaro za cami kuri ibyo rero mbega habuze iki neza kugira ngo batwandikire kahise cy'igihugu neza kuva ku ntwaro ya cami gushika uno munsi aho kiri hanyuma abo nabo bazanye intwaro za Repubulika uno munsi zigomba kuba zirimo n'ibya demokarasi baduha intumbero nziza yotuma hataba kujyana mugabo sinzi uwanditse ahantu hari aho ngo niyica ubwoko niyica igicanye kiriya hica intwaro mbi mbega ku ntwaro za cami nta bintu bibiho byakogwa byaba byakwitirirwa abami cyangwa byakwitirirwa ubwo iyo ntwaro yabihari icyo gihe n'ikindi gihe rero ho usanga ari kwakogwa ibibi buraba bari ku butegetsi bakaraba ko hari icyo babwiriza gufatana uburemere
egomebuga
bagakeburwa na cyane cyane kugira ngo tube bwazo tuba turimo murakoze
murakoze Desire mushyana irudoviyo ibibazo bya Desire ibibazo bihambaye cyane rwose
ego ibibazo bihambaye kandi arakoze Desire ntanguriye ku cimbiro cyiwe cya nyuma ashikirije avuga ati ngihica ubwoko hica ubutegetsi bubi erega ubutegetsi bubi igituma bwica nuko bo bari ubutegetsi butumviriza impanuro butumviriza abahanuzi butumviriza babandi kera bariho bari bamize akabuye k'abagabo bamwe umwami nawe nyine bamubwiye bati reka yatareka bati kora iki yagukora icyo ni kuvuga ubutegetsi bubi ni ubutegetsi bwihungira ko ni ubutegetsi budasangira ubwo nibwo butegetsi bubi mbere bukabwica bucabwica kuko nawe ugomba kumererwa neza ubona uti nanjye ndondere abo bategetsi nanjye hariba bukakwica nibyo aho no kuvuga no kuri Desire ntabeshye ati rero ati mbega ku
yabaje niba kwigisha kahise byogira kamaro abarundi mu kanya gatoya cyane
nagomba ndabishike ko ndagwandabishike ko dukwigisha kahise ku Burundi togira kamaro kenshi gose kuko mbere nibyo bishobora guhindura mu mitima yacu n'imitima y'abana bariko bararuka hamwe umwana w'umututi abona umwana w'umuhutu akabona ko basangiye kahise na kazoza hamwe umwana w'umuganwa abona umwana w'umutwa bakumva yuko basangiye akazoza kwandika kahise kuratwereka ibi ibyo byarononekaye nibyo kandi mwinga ninaba ntihenze mwinga hariho umugambi wa leta wo kwandika kahise kamwe turetse tumvikana tuti niko kabaye uwo mugambi uriho
egome
sinzi kuratangura mugabo ndazi kuriho hanyuma ngire nuko nigihe toba tutarandika kukahise nije n'ijambo Desire avuze n'igiza cyane avuga ati ngubu ibintu bibi ni kudamirira kure ni gitatumye bigenda nabi ku ntwaro za Republika no n'ibyo bintu nyine byo kwigungira ko byo kudasangira byo bitari ku ntwaro y'umwami byari hibyo umwami yarabo umuhutu yarabo umututsi yarabo umuganwa yarabo umutwa kimwe kandi bari bamwegereye bari mu bwoko bwose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara abandanya kumviriza iradiyo hejwe y'Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza muri hega Pascal
mherereye mu ntara ya Rumonge
kandi kazina kawe ninde
niyo ndiko
ikibazo cy'imvuro
icyo nagomba kubaza uwo mutumire
yego
nagomba kumubaza nde niki cyatumye hazaho intwari ya cyane yari yizigiwe n'abarundi isinzi hanyuma intwaro za Republika zikaba zaranzwe n'izo twese twabonye cyangwa twumvise ushika uno munsi hanyuma ni kuki intwaro zakurikiye zitashoboye guhana abakoze ubwo bwicanyi utubazo twanje niko tubiri hama nizakunda kaza gusubira
murakoze niyo ndiko Pascal ibibazo biza kugorana gato isinzi ko mushika ntahe uzovya bifite inyishu ariko reka tumuhe ijambo agerageze tugaku ijambo
oya nibigoye ahubwo nibibazo byiza kuko atuye nigihe cyatumye intwaro y'umwami ivaho kugira ngo haje intwaro izo ntwaro za Republike zitakoze neza ntibyari bigoye kuko murazi yuko intwaro y'umwami yakuwe n'umusoda icyo gihe nacyo abamusoda niwo yari afite ingoho hanyuma akangura akaba afite abasoda atwara byari byoroshe rwose kuvuga tuti tewe gafashe igihugu nuko byagenze sibindi abatumye afata icyo gihugu abo bari kumwe ibyo n'ibindi ni bya bindi tuvuga tuti bya bindi bituma abantu bwa butegetsi bubi buca bujaho kukwigungira ko kuzana intwaro zifatiye ku kuri yiyumva canke iki ibyo icyo kibazo kiroroshe ufise bavuga ngo ufise inkota n'ufise ikirindi
yabaje kandi ko yabaje gituma abakuye ingoma ya cami batakwiswe ntaye mu gahanga
ibyo nibaza ko nari namaze kubivuga mbere bakwicwa mu gahanga nandi ko bagumye bahanahana ubwo butegetsi bagumye bahanahana ubutegetsi havuye Micombero haza Bagaza havuye Bagaza haza Buyoya hanyuma turatuba turinjira muri demokrasi tugerageza kwisunga intwaro zishasha za demokrasi turagerageza mugabo naho yegome abo rero batembagaje umwami igihe cyabo kizotuba kigere kuko akahise ndi kibagerana
yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Edi mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Edi
muvugana na Edi Jonas ndi ku rubibe rwa Marawi na Tanzania
yego mwe aho murakomeye ngaho
asha turashima n'ubukenguke
yego me turiko tuvuga cyane ngaha mu kiganiro muri sanga imyaka ya 53 irangiye ubutegetsi eka ingoma ya cami ikomboye mu Burundi dwa ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kumwe n'umutumire ambassadeur Zovio Guillaume
okay n'umusanzu giye ni intererano
yego
umusanzu giye ibyo nabona nuko kari ku bwami abarundi bose barisanga barishyira bakizana nta bwoko bwari buhari nta byavugwa ngo wowe ngo ibiki n'ibiki bose barabona tuntu murundi nta bavuga ati wowe uri umututsi uri umutwa uri umuhutu ariko aro
duga ku ijambo turakumva
ariko mwaka kanya novuga ati Burundi bwari kfukiye no bwa haba abantu abarundi kwari uko bangana bose bavuga ati reka dutore cyanke dutore uwo twishaki yadushobora kutuyobora muranyumva
duga kwijambo turakumva
ego nuko muri icyo gihe kuva icyo gihe abarundi benshi baci batangura kugura ibintu by'amoko byace bisa n'ibije hanyuma bimaze kuza abantu bamwe bwoko bumwe bugatangura guturatura ati ubu bwoko runaka buriko buraturondera ubu nabwo buru ati abatutsi bariko bararondegwa n'abahutu abahutu abo mu nyuma ati bariko bararondegwa n'abatutsi iki kiba kibagiwe cyocyo n'ubwoko bwitwa buke buhari mu Burundi ari bwo bw'abasanga butaka cyane abatwa hanyuma muri make jewe ikintu nabona
duga ku ijambo usozere
icyanyuma n'usozerera ko nuko muri make ubu turi mu ntwaro yitwa ngo ni ya demokarasi gusa icyari gihari bari bakwiye gutwara batarabye ti ujya n'umututsi ujya n'umuhutu uriya nawe n'umutwa ahubwo bagatwarira bose bikaba byo umurundi akishyira akizana akamenya yuko ari umurundi ta kuvuga ngo ujya n'umututsi ujya nawe n'umuhutu ugiye ku wese agatwarira bose byoba byiza kabisa ni hame ibintu by'imigambwe byinshi bikahava swati bakaba nk'umugambwe cyangwa ibiri yonyine niko njye nubibona niko igitekerezo cyanjye cyari kibi
urakoze iri Jonas Jonas ari i Malawi kuri ibigo bya Malawi na Tanzania urakoze cyane rwose mushana ibyo byo ikibazo cha mu Burundi cyagiye kirafata eka intumbero ikomeye cyane rwose cyagiye kirakomera nk'uko byavuzwe na bamwe mu banywa ni radio ijwi rya Amerika ikintu cyo tuma ico kibazo kirandwanwa n'imizi kubwanyu niki
ikintu cyo dufasha kikagerageza gukuraho icyo kibazo cy'abitwaza amoko ugutwara neza ugutwara neza nk'uko umwami yatwara neza yishimikije amoko yose nta n'umwe nta bwoko na bumwe kuri we byasumba ubundi hamwe bose biyumvamwo ubwo butegetsi uwo ni wo muti ubutegetsi bwiza bushingiye ku barundi bose mu butandukane bwabo kuko ubwo butandukane bwabo bw'amoko n'ubutunzi n'ubutunzi bw'igihugu umwe azana icyo afite undi akazana icyo afite hanyuma ubutunzi bukaba bwinshi hanyuma uwo mutegetsi ashingiye kuri ubwo butunzi bw'amoko atandukanye ugasanga nacyo yinona atwarira bose eka n'amahoro hose mu gihugu niwo muturiko
tubibutse inshuti mwese
nibyo byabaye ku mwami
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana Ndikumana mwiwe neza
mwiriwe
muri hega Ndikumana
jewe ndi Bujumbura
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyari icyumviro mu bisanzwe muranyumva
duga ku ijambo turakumva
yego mu bisanzwe ku ntwaro ya cami igihugu iyo gitewe abarundi bose baravira hasi rimwe bakagwanirirwa umwasi hamwe batisunze ngo yungo n'umuhutu ngo yuno mutuwutu ngo yuno mutwa bose baraja hamwe umwasi bakamugwanya mpaka bamutsinze ariko rero nkuko hamaze kuza ibintu byo kudivize tuhwenye niko bivuga mu gifaransa bizanywe na colonization n'abashaka kuducira funi na buhoro niho hake haza rero icyo kibazo cy'amoko abahutu n'abatutsi mugabo rero je icyo mbona kugira icyo kintu gihere ntikizosore no kuza ni uko mvuga mu bisanzwe abantu bomenya yuko umuntu ari umuntu yavutse yisanga ari uko nyine mu by'ukuri ugerageje kureba hano mu Burundi nta moko ahari kuko dufise imico imweya tuvuga ururimi rumwe nta kintu ugiye mbona cyo tuma nako bavuga ngo ni umuhutu ujya nawe ngo ni umutwa icyo kintu rero nticyatuvamo mu mitwe katuvamwe mugabo gihereye hejuru burya ngumwera ubyibukuruga kwira hose mu byukuri abarundi tuzokwibera mu mahoro mpaka
yego me murakoze ndikomana ambassadeur Zovio uga kujamu
ndikomana abuze ikintu gihambaye cyane kuko nokuri uraje ngene abarundi tumeze nitwagirizwa kwitaho ngo ubwoko bwabacanga ubundi bwoko twebwe none ko tuba mu gihugu kimwe tuvanganye tukavuga ururimi rumwe kera twasenga imana twese n'ubu twayisenga mu bundi buryo twese tukavuga ururimi rumwe none ubona ayo moko yoba hakaze kuki mu bindi bihugu ubwoko usanga bufite agace kabwo ati bariya n'abaruba bariya n'abakongo bariya n'abashi kuko babana hamwe bakavuga ururimi rumwe n'imigenzo yabo ikaba ari imwe idasa niyo y'abandi nico gituma rero ibyo ndi kubona navuze ari byo rwose kuko abarundi mu bisanzwe turabarundi ubwo nibwo bwoko twari dusanganye ingene twagiye rero kwicamo imigwi ibyo biva ku bintu byinshi byavuye ku kahise k'u Burundi kabi aho n'abazungu barabifisemo uruhara rukomeye kugira ngo baducagagure kugira bashobore kudutwara kuko kera umurundi ahagurutse yahaguruka nk'umurundi ntihaguruka nk'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umuganwa cyangwa umutwa bahagurukira rimwe bitwa abarundi bagiye kurwana cyangwa gutera nibyo bari bamwe none rero ubu inyishu y'icyo kibazo iri mu mitima yacu twebwe dukuze tubwirizwa gusigarana iragi abakiri bato kugira ngo nabo babyumve babirandure mu mutima tubyigishe nka kurya Pascal yabivuze tubyigishe twandike dushike kuri kahise twese tubona kumwe hanyuma tureke kuvuga ngo ntakizoshoboka hari aho twebwe tuzoshikana mugabo aho tuzoshikana hari abazo twakirira aho nyine nabo bandanye gushiki ku kimere n'amakibe mu mahoro
icyo kibazo
rero nawe umva ibyo bihugu by'Iburaya byarabishikiye byarashitse baciye mu ngwano nyinshi mugabo barate barumva yuko akahise kabwiriza kutubera icyigwa kugira ngo turondere amahoro twese
ikibazo cyo gusubiza abarundi hamwe kugira ngo abashire ku ruhande indyane za moko z'intara ni ikibazo umurundi wese eka umugambwe uwo ari wose uteza gushira imbere ku bwanyu ku mugambwe wanyu pempe ibintu mutekanya gukora kugira ngo icyo kibazo namwe mucicarire niki nibi
cyangwa mu mugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagere nderabanga icyo kibazo twaracicariye kandi inyishu ziri no muri statut z'umugambwe wacu aho tuvuga tuti amoko yose kuko urumva nibyo bagendera ko yose imbere y'amategeko arangana mu mugambwe wacu amoko yose arangana kandi twebwe umugambwe w'umwami n'abagabo uhurikiyemo abahutu abatutsi abatwa abaganwa bose barimo kandi ari muri komite nasiyonali ari muri komite z'amaprovensi ari hehe hose turavanganye icyo ni igikorwa twakoze kandi ni igikorwa tugomba kumvisha umunyoyi wese azogomba gukurikira ngo dukorere Burundi ahari hose mu bwoko bwiwe ngaze tukorane dukore hanyuma dusige igihugu kigenda neza kiri mu mahoro atakujyana izo njyane tuzisezerere bihere hanyuma tuje mu ntambwe yo guteza imbere igihugu aho rero tuzoba dusize ijambo rihambaye cyane twebwe rero turabikora mu ngiro mu mugambwe hagati no mu nyigisho dutanga tuvuga tuti wa muntu we uko uri mu bwoko bwe ari bwo bwose nuze dukorane kujya Rwagasore yashoboye gukoranya abarundi bose abahutu n'abaganwa n'abatutsi n'abato bagatora iprona bagatora intahe y'ukwikukira
yego mushyana heruzo vyo
hari tugomba kubihenza tugashika ku ijambo rihambaye
hari impari zigeze kuba zivuga ko abaganwa bakwikuba nk'ubundi bwo kubwira kane mwebwe mugambwe wanyu muhagaze kuri icyo kibazo
Oya nta mari zibaho ngo abagana bagwiza ku ubwoko abagana n'ubwoko nk'ubundi nturabe hajya mu kugabura ubutegetsi byabaye Arusha bakagabura hagati y'abahutu n'abatutsi hanyuma bagaca bakwegera ko abatwa bakabaha dukeyi ibyo ntacyo bivuze mugabo uri umuganwa urazi kuri umuganwa nawe uzo bigutwara uri umuhutu urazi kuri umuhutu nawe uzo bigutwara uri umututsi uri umututsi nawe uzo bigutwara ni ukuvuga yuko
ariko mwavuze ko ayo moko mwavuze ko mu Burundi ayo moko adakwiye kwaba
statu y'ubugambwe handitse ubwoko bune kandi iyo statu yaremewe n'umushikiranganji wo hagati
ndabona akanya katujanye mu nshana ya Resolvio de Cadre ijambo rya nyuma umunywanyi Leona mwiriwe neza
mwiriwe mutama
mwiriwe mu ihega Leona
jewe ndihe igasorwe muri komine gasorwe nyene mu ntara ya Muyinga
yego kandi kazina kawe nindi kirundi
je nanje nari nshigikiye icyumviro cy'uko abantu bako baravuga intwaro ya cami
yego
nkaba numva yuko umenga nta ntwaro ya cami dukeneye intwari hari isanzwe ari nzizo ariko cyane cyane ukagira umuntu iyo hagize nk'ikintu kizikira abarundi twese hariho ibintu usanga hari nk'ivangura mu bisanzwe n'ibyo bica bitubabaza ngo twebwe ibyo bundi baraje gupompa ibijyanye n'imibu nk'iwanje ntibahaje nimba bitwaje ngo ntituvuga rimwe jewe rero mujya ntituvuga na rumwe kubera nifitiye n'amagara mabi ngenda naramugaye ariko jewe utanga ndiko ndazira ibintu menga ngo n'indi migambo je nta mugambwe n'umwe ndimwo ariko nahoze ndi nzira guhemuka z'abanyafrodibo bishobotse nkagira amagara meza no ndiwe kuko nta kibindi ko ndakora niyagiriza rero jewe cyanshyigikiye cyane cyane nuko
sozira vuba
intwaro ya demokarasi yotimbatara ikaguma ibandanya ikajya mu buryo bakumvikana bagatwara neza ikibazo cyane gifite n'icyo n'icyumviye
murakoze Leona Moshena Resolvio Leona asa n'utemera intwaro ya cami tuga ku ijambo mugire icyo mumusubije
oya Leona ahubwo ntiyasa n'utayemera ahubwo avuga ati demokrasi niyo ikwiye kuja imbere hanyuma hariho umwe mu banyonyi twamye dukorana twavuganye yavuze ati burya nta ntwaro yasumbya demokrasi nk'intwaro y'umwami icyo rero nicyo abakwiye kumva iryo kumigwa abona rimushikira ntiryari gushoboka muri icyo gihe hatwara umwami ntiryabaho kuko abashinga nahe bari mu bwoko bwose mugabo rero acigikiye demokarasi nanjye ndamushigikiye kuko nta ntwaro yoza idusubiza inyuma demokarasi ahubwo niyo tubwiriza kurwanira twese tukaraba yuko yotsimbatara hanyuma iyi repubulika imaze imyaka 40 niyo ashobora kwitunga neza tuzoyisunga mugabo avuga tuti umwami nawe ntawo hacaye ngo avuga ati yatwaye neza ibyo rero abarundi nibo bavuga bati umunsi umugambi w'umwami n'abagabo uzotsinda amatora uzoga tugira referendum hanyuma tumusubizeho
akamo kanyuma cyane cyane
mushanahe politique
akamo kanyuma amasoko na 20 akamo kanyuma wotera abarundi cyane cyane ku byereke izo ndyane za moko eka n'intara amasoko na 20
akamo notera nuko abarundi botekana n'ukuri bakareka kujyana tukagenda mu matora y'ibihumbi 20 mu mahoro n'umutekano tukumva yuko amatora ya 20 niyaba neza tuzoba tugize intambwe yerekeye iterambere tuzoba twisunga iby'iterambere aya matora tuyashyigikire kandi dusabe uyafisemo uruhara wese yitonda agende akore neza igihugu
turagushimiye cyane rwose ambasaderi Resolvio Guillaume turashimiye abanyamanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika badutiye akamo turashimiye na engineer Maclean tukadushimiye kandi na Fasile yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika.